Mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vyo no mwanya ikaze mwese incuti bakunze.
Pasikari barandagiye agenye kurongora ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati nyigisho zo gukunda igihugu n'iterambere ry'abene gihugu. Commissaire de police chef Alain Guillaume Bunyoni agenye kurongora ubushikiranganje bw'umutekano gukinga no gutabara mu gihe cy'ibiza n'isibe.
Uni Jean-Claude Karegwa Ndenza kwa avugira umukuru w'igihugu c'u Burundi avuga bamwe mu bagize leta nshasha yaraye igenywe na Perezida Pierre Nkurunziza muri iyo leta batanu barasezerewe ubushikiranganje butandukanye buhindurwa amazina n'ababuramutswa turabigaruka ko handi hato ariko hagati aho igihugu ca Swaziland kigiye kwitwa ubwami bwa Eswatini igituma ni muri kino kiganiro iwanyu mu ntara. Ako munkundire mbanze ndabwire muri make ko mu guserukira abaforoma barenga 15,000 muri Zimbabwe bwatangaje kuno wa kane ko wiyemeje urugamba ubicishije mu butungane mu gihe leta itokwisubira ko ku ngingo yayo yafashe yo kwirukana bahagaritse akazi mu bitaro vya leta. Abaforoma bahagaritse akazi ku munsi wa mbere bariko basaba kongerezwa imishahara, kuronsa ibitaro bikoresho vyiza, hamwe no kongereza amafaranga leta iha igisata c'amagara y'abantu. Icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Zimbabwe Constantino Chiwenga yatangaje ku munsi wa kabiri ko abaforoma bagumutse bashobora kuzokwirukanwa bagasubirizwa ku nyungu z'abarwayi no kugira ngo ubuzima burokorwe. Hashinga mateka barenga 500 bagizwe n'Abongereza, Abafaransa hamwe n'Abadagi bandikiye bagenzi babo ba Leta Zunze za Amerika kuno wa kane babasaba gushigikira amasezerano mpuzamakungu abuze igihugu ca Irani gukora ibirwanisho vya nucléaire no kubuza Perezida wa Amerika Donald Trump kuvanura nayo. Trump yari itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatanu ko ariho azoshikiriza nimba Leta Zunze za Amerika zivuye muri ayo masezerano. Aha muribuka ko igihugu ca Irani cemeranije na Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Uburusiya hamwe n'Ubushinwa guhagarika gukora ibirwanisho ruhonyanganda ku nyungu yo guhagarika ibihano mu by'ubutunzi cyari cyafatiwe byarazingamitse ubutunzi bwacu. Umwami wa Swaziland yaratangaje ko igihugu ciwe kigiye kwitwa ubwami bwa Eswatini mu gihe gihimbaza imyaka 50 irangiye cikukiye ku ntwaro y'Ubwongereza. Iryo zina rishasha Eswatini rikuwe kuri leta iri hagati ya Afrika y'Epfo na Mozambique. Umwami Mswati wa gatatu yavuze iryo zina rishasha ry'igihugu aho yari muri stadium mu gisagara kigira kabiri Manzini bahimbaza inahe yo kwikukira. Yavuze ko igihe ibihugu vya Afrika byikukira byasubiranye amazina vyahoranye imbere yuko bija mu bukoloni. Umwami Mswati azwi kandi ku izina rya Ngwenyama canke Intambwe, afise abagore 15 mu gihe se amuvyara yarafise abagore 125 mu gihe c'intwaro yiwe. Radio ya Amerika muratwumva ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kandi kumviganiro vyacu muciye ku rubuga rwa internet ari gowezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Turi no kuri Facebook, adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro wanyu mu ntara muracumva tankomanzi mwe muri mwikambi ya Kiziba mu gihugu cy'u Rwanda.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi abari mu kambi ya Kiziba mu gihugu cy'u Rwanda bavuga ko polisi y'u Rwanda kuva mu gatondo kuno wa kane yazindutse irakizura iyo kambi. Umenyesha makuru wacu Claude Ganza Munyamagana yavuganye n'umuyobozi w'iyo nkambi. Claude, amahoro ngaho mu Rwanda.
Amahoro, amahoro byane.
Umuyobozi w'ikambi yakubwiye ko vyifashe gute hama muri kano kanya turiko turavugana ibintu bimeze gute?
Nkuko bivuze mu minota mike ishize nibwo twongeye kuvugana ambwira ko kugeza ubu ngubu nyine ngo hari hasanzwe hari amarembo abiri manini yinjira mu nkambi ya Kiziba yarasanzwe abaho acungwa n'impunzi nyine ariko bahirukanywe n'abapolisi ubu ngubu abapolisi nibo bari kuri ayo mabariyeri ambwiye yuko hari imodoka z'abapolisi zirimo n'iriya ya morgue cyangwa itwara imirambo iri aho ngaho ndetse n'imodoka za ambulance zitwara abarwayi cyangwa se n'abantu bafite ibibazo ziri hafi aho ngaho kandi ko hari abapolisi benshi ambwiye ko hari amakuru bari bamaze iminsi bumva yuko hari gahunda yo kuza gufata abagize komite nyobozi y'iyo nkambi ndetse n'undi uwo ari we wese baba barigeze akora mu nzego z'umutekano muri iki gihugu cy'u Rwanda.
Claude,
nibyo amaze kumbwira mu kanya gashize.
Ayo mamodoka ya ambulance nayo umvuga ashigwamo abamaze kwitaba Imana, hari abo batabarije bavuga ko baba bagwaye canke bifita n'isano n'iyo kambi gute? Ayo mamodoka hari kuri uno mwanya?
Nta muntu mu by'ukuri ufite ikibazo ku buryo izo modoka zahita zimutwara ubu ngubu, ahubwo bo barakeka ko hari ibindi bishobora kuba wenda izo modoka zikaba zaza kwifashishwa mu gihe runaka haba hagize ikindi gikorwa, ariko ubu ngubu ntacyo zije gutabaraho ubu ngubu nkurikije amakuru bampaye.
Polisi y'u Rwanda yo wayigerageje nimba mwavuganye bakubwiye gute?
Nibyo maze kuvugisha umuvugizi wa igipolisi cy'u Rwanda CPTOS Badege mubaza niba hari ibikorwa byihariye cyangwa se bidasanzwe byatumye bohereza abapolisi benshi abo ngo bazengurukiye nkambi, ariko ambwiye ko ayo makuru atayazi ko agiye kubibaza hanyuma akaza kumbwira. Ubwo kugeza ubu ngubu ambwiye ko ibyo bintu ntabyo azi, ubwo mu masaha ari imbere ahari nitwongera kumubaza akagira icyo atubwira, nabyo ubwo turaza kubimenyesha abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Claude Majambo, Maki kambi ya Kiziba irimwo bande, hama wo twibutsa kahise kahagufi k'iyo kambi ya Kiziba?
Iyi nkambi ya Kiziba icumbikiye impunzi z'abanyekongo zigera ku 17,300 zimaze imyaka hafi 22 mu Rwanda. Mu minsi yashize nabwo zari zagerageje gusohoka iyo nkambi mu kwezi kwa kabiri, zijya ku biro bya HCR Karongi, ariko baza kuhavanwa n'ubundi n'inzego z'umutekano. Byanaje kubayiramo urupfu bamwe muri izo mpunzi, abagera kuri 15 nibo biciwe muri icyo gikorwa cyo kubirukana aho ngaho ku biro bya HCR. Kugeza ubu ngubu bari bakiri aho ngaho mu nkambi ngira ngo basoje ikiriyo cy'abo bantu ku wa mbere w'iki cyumweru, ariko ngo kuva kuri uwo wa mbere hagiye hagaragara abapolisi benshi bagenda biyongera bazengurutse iyo nkambi kuruta uko byari bisanzwe mu bihe bya mbere.
Urakoze cyane rwose Claude Ganza Munyamagana, iyo nkuru bandanye ukurikiranira hagufi, hamutwemere ko makuru yacu yo hanyuma uza kutuzanira ibindi. Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu kanya kiganiro iwanyu mu ntara turakibandaniriza mu gihugu cy'u Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaraye yasohoye itegeko rigena abagize leta nshasha, bamwe mu bashikiranganji mu bushikiranganji bwahinduwe amazina, batanu nibo basezerewe, bamwe mu bayigumyemo nabo bahindurirwa ubushikiranganji. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Bujumbura Raymond Zimana.
Itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 100.38 ryo kuwa 19 ndamukiza umwaka w'2000 na 18 rigena abagize leta y'u Burundi.
Nkuko byashikirijwe na Jean Claude Karegwa Ndenzako avugira umukuru w'igihugu cy'u Burundi, iryo tegeko rigena leta nshasha ryacyereshejwe mu ngiro ku mugoroba wo kuri uyu wa kane rihejeje gusohoka.
Pasikari Barandagiye agenywe kurongora ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati, nyigisho zo gukunda igihugu n'iterambere ry'abenegihugu. Commissaire de police chef Alain Guillaume Bunyoni agenywe kurongora ubushikiranganji bw'umutekano, gukinga no gutabara mu gihe cy'ibiza n'isibe. Manuel Ntawumvukiye agenywe kurongora ubushikiranganji bwo kwivuna abansi no kubungabunga abahoze ku rugamba. Umupfasoni Aime Laurentine Kanyana agenywe kurongora ubushikiranganji bw'ubutungane kubahiriza iteka n'itekane by'igihugu no gushingura ikimango cha Repubulika y'u Burundi.
Naho abo bashikiranganji bagumye mu bibanza bari mu muri yo leta hibonekezamwo abashikiranganji batanu bashasha. Ezekiel Nibigira yigeze kuba aserukira Burundi muri Kenya, akaba yarigeze no kuba ari umukuru w'urwaruka rw'imbonerakure za CNDD ku rwego rw'igihugu. Yagenye mu mabanga yo kuba umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, akaba agiye mu kibanza cyahoramwo ambassadeur Alain Emenyamitwe. Muganga Tade Ndikumana yahora ari umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu yasubiriye muganga Josiane Nijimbere yahora aramutswa ubwo bushikiranganje. Ubundi mushasha muri iyo leta n'umukenguzi amateka Evelyne Butoyi yigeze kuba ajejwe kumenyesha amakuru mu mugambo wa CNDD ku rwego rw'igihugu, akaba agiye kurongora ubushikiranganje bujejwe ugwaruka ubuhinga bwa none hamwe n'amaposita. Wahura rongoye kaminuza y'u Burundi Gaspar Banyankimbona yashinzwe ubushikiranganje bw'inyigisho za kaminuza hamwe n'ubushakashatsi. Nayo Jean Marie Niyokindi yasubiriye Perate Niyonkuru yahora n'umushikiranganje w'ubudandaji, uwo nawe akaba yagenywe gutwara ubushikiranganje bujejwe imico kama hamwe n'inkino. Undi ataronsa amahirwe yo kuguma muri leta y'u Burundi ni Nestori Bankumukunzi yahora ari umushikiranganje ajeje kumenyesha amakuru yasubirijwe na Sergio Ndayiragije yahora muri leta y'u Burundi nyene, ariko akaba yahora ajejwe ubushikiranganje bw'intwari ibereye. Ubwo bushikiranganje yahora arongoye ubu burongowe na Jean d'Arc Kagayo yahora nawe nyene muri leta y'u Burundi. Ikindi kibonekeza nuko hari ubushikiranganje bwahinduye amazina. Ubushikiranganje bwahora bwitwa ugwaruka inkino n'imico kama bwagabuwemo imico ibiri, hiyongera ko ubushikiranganje bujejwe ugwaruka ubuhinga bwa none hamwe n'amaposita. Ubundi bushikiranganje bwahinduye izina n'ubushikiranganje bw'idero inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi bwagabuwemo imice ibiri igizwe n'ubushikiranganje bw'indero n'inyigisho z'imyuga burongowe na Janvier Ndirahisha hamwe n'ubushikiranganje bw'inyigisho za kaminuza hamwe n'ubushakashatsi. Muri iyo leta nshasha y'u Burundi umushikiranganje ajejwe ibidukikije yatakaje ikibanza kuko ubushikiranganje yahora arongoye bugiye gutwarirwa mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi burongowe na Deogide Rurema yagumye muri ico kibanza. Abashikiranganje batanu bose bo mu runani rw'abigenga mizero y'abarundi bagumijwe muri leta y'u Burundi, ariko bamwe muri bo bakaba bahinduriwe ubushikiranganje bahora barongoye. Abo nabo ni Jean d'Arc Kagayo, Felix Moseriniga, Jean Bosco Itimana, Sergio Ndayiragije hamwe na Perate Niyonkuru. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuva toye mu mwaka wa 2015 ntiyari bwahindure leta, naho habonetsemo abashikiranganje bashasha babiri. Abo nabo akaba ari Isabelle Ndahayo yasubiriye Leontine Nzeyimana mu bushikiranganje bujejwe injira ry'u Burundi mu muryango w'akarere ka Afurika y'ubuseruko, mu gihe Nzeyimana yaragiye guserukira u Burundi mu nama nshingamateka y'uwo muryango. Ubundi mushasha yabonetse muri iyo leta ni umukenguzi amateka Celestin Ndayizeye, uyo nawe akaba yari yasubiriye Emmanuel Niyonkuru yaramutswa ubushikiranganje bw'ibidukikije amazi no gutunganya ibisagara yishwe n'abantu batashoboye kumenyekana buca ari ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa mbere 2017. Leta y'u Burundi igizwe n'ubushikiranganje 21 mu gihe bwahora ari 20. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Raymond Zimana arakoze kuri iyo nkuru ya leta nshasha igize igihugu cy'u Burundi. Tukiri muri ico gihugu nyene cy'u Burundi, abanyeshuri babigeme hafi igihumbi nibo bahagaritse kwiga muri ico gihugu kuva ubushikiranganje bw'indero bushireho itegeko ry'uko abanyeshuri bose babwirizwa kumwa umushatsi. Abahevye bavuganye na mugenzi wacu Diane Ndonse bamubwiye ko haguhemukira idini bemera kutaja mu isomero. Reka umenyesha makuru yacu Diane Ndonse, twumve inkuru yaduteguriye.
Kuvaho ubushikiranganje bw'indero bushinze ingingo mu ntango z'uyu mwaka w'ishure ko ta munyeshure azosubira kwiga afise umushatsi, abanyeshure babigeme bafise ukwizera kunyuranye n'iyo ngingo ntibabandanije kwiga. Uyu numwe muri bo ari mu isengero La Voix de Dieu iri mu gisagara cha Bujumbura, avuga ko yarasigaje umwaka umwe ngo arangize igice cy'amashure yisumbuye mu gisata cy'ubuvuzi, atwiganira uko byamugendeye kugira ngo ahagarike. Tumusanze avuga ko yarose akazi ko kudandaza mu mangazine y'ibifungurwa iri mu gisagara cha Bujumbura.
Naragiye ku ishure pasteur wacu arandika ikete abasaba utube turiga ko yari yandikiye ministre amusaba yuko botureka tukiga tugatsindagira imishatsi yacu naturelle
nk'uko vyahora
ariko ntivyakunze nyine batwemera avuga ati genda murindire muhira ati nibabishura uzoza ku ishuri mugana yaguma ngenda ngerageza ariko ntibashoye kunyemerera ko niga
kugeza mutindura ta
gutsinda aho nguma muhira ndaguma afata amanoti muhira sorindira ko batwishura ngusubire ku ishuri biranka gushikayo rero ni decide kuza kurondera ubuzima ha mu Musanze.
nubwo aba banyeshure batariko bariga nk'abandi bavuga ko atamubabaro bafise kuko bubahirije ukwizera kwabo. Aba nabandi bayaze n'ijwi rya Amerika.
Je nabyakiriye neza gose kuko narinzi yuko ntashobora kwiga mugenzi no bankifise umushatsi. Kandi nkuko nanje ndabizi yuko nategerezwa kukuraho. Nkuko jewe kwizera kwanje gutandekura kukurako. Rero narabyakiriye neza kuko ntawashobora guhanyanga ijambo ngo kugira nje kwiga. Naciye ntekereza kugira ngo Imana yonyene niyabona ko bikwiriye canke yonyene yishuye mu gihe tutazi. Amatutosubira ku ishure narinzi ngine yuko atagonzeho kwiga akora je ntabwo nashobora kwimyesha.
Je mbona ufise umushatsi muremure ni kuvuga ubwo uri mosha kupfuvuka?
Oya sindi mosha, kumva mvuga sindi mosha niyo mpamvu atabwo nashobora kwimosha.
None abandi bana bona baja ku ishure barabandanije wo kazosigara inyuma yabo ubyumva gute?
Ndayifata uko nyene kuko nyene byashitse yabanye nari fise n'ubugyo bwo kudaka kandi mashuri batimyesha nari kuba nagiye.
Abavyeyi ntibari bashobora kurihira?
Oya.
Hari abandi bigeme batahevye kwiga n'ubwingingo yuko abanyeshure bategerezwa gusa ku mitwe itaborohereza mu kwemera kwabo. Amida Munezero wo mu idini ry'abayisilamu asanzwe yamana umwitwikiro mu mutwe atubwira uko abigenza kugira abandanye yiga.
Shitse ku ishuri ndambura ama nkinjira mu ishuri nkasubira kwambara vare ari uko nsohotse tutashe sinoheba ishuri kandi izinduko ndondera ubumenyi.
Naho Imana Rahma n'uwundi munyeshure wo mu muryango w'abayisilamu yiga ku ishuri rya Leta atubwira ko ingingo ibasaba kwimosha kandi ntibitwikire batayakira neza.
Nkatwego bamize mu mani twabyakiriye neza kubera batubujije kwambara ibitambaro twarabimenyereye sana ariko kubera itegeko risohotse ntitwava twanga kuryemera turarikurikiza uko nyine natwe tutaba twabishimye gusa turemera gukurikiza iryo tegeko.
Abavyeyi b'abana bahevye kwiga basaba Leta ko igifata ingingo ikwiye kubanza kuvugana n'indongozi z'amasengero kugira abana ntibakuburenganzira bwabo.
Jewe nk'umukristo nsaba Leta yuko igihe iba ifashe ingingo nkizo ikazishira mu kivunga ikazishira muri rusangi. Abantu benshi barakunze kuvuga ngo Leta ngo ifashe itegeko ngo irarifashe, ariko niwe babaza n'abakozi b'Imana barongora imishaha bumve yuko icyo kintu bafashe pas de règle sans exception nta tegeko ritagira ako gisigariza abo bana bacu uko kwizera barabe no mu bindi bihugu. Leta si iri mu Burundi yonyene, ni igihugu kiri muri Nations Unies, barabe ibindi bihugu byose barabe muri EAC. Nibasanga bo muri Tanzania bahari bagasanga bariko bariga nungaha mu Burundi babone yuko tutari byaduka ntiduhave dusanga natwe turiko tumera nk'abibagiwe mu gihugu kandi natwe dufise uburenganzira bwo turavuka gihugu.
Abanonosoye amategeko bavuga ko atategeko ritomora neza ibijanye no kwizera kw'amasengero. Umushingwa manza Rutesha Albert numwe mu banonoso ivy'amategeko.
Iteko twovuga je barigenga amasengero n'iteko riri mu ibwirizwa shingiro, aho ibwirizwa shingiro cyemerera umuntu wese kuvyimbiro byiwe cyane cyane bizaye no kwizera kwiwe. Ahanini nta teko rindi dondora neza ibijanye nibyo amasengero be no kwizera kw'abantu. Hari iteko novuga rivuga muri rusangi mu gifaransa bavuga les droits fondamentaux. Indi tegeko naryo rya ministre ryatowe mu 2014 bijanye no kwemererwa kw'amasengero. Nta kinini yacu ngo ridondore uburenganzira mu byerekeye ukwizera kw'abantu.
Uyu mushingwa manza Rutesha Albert abona ko iyi ngingo y'umushikiranganji w'indero itubahirije ibwirizwa shingiro.
Kubera mu ibwirizwa shingiro gemerera umuntu ukwizera yuko atezwa kugira ubwigenge n'uburenganzira mu kwizera. Iryo teko ry'umushikiranganji mu bisanzwe ryatezwa kutaba rije inyuma y'ibwirizwa shingiro. Kubwirizwa shingiro niryo teko rikuru ku yandi mabwirizwa yose. Irindi teko riza kuza ritisunga ibwirizwa shingiro mu gifaransa bavuga ko riba riri nire, no kuvuga yuko atacyo riba rivutse urashobora no kwitura sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro igaheza igacira ifuta.
Muri kino gihe abanyeshure batabandanije kwiga kubw'ingingo yo kwimosha yo mu bushikiranganji bw'indero, benshi bicaye muhira bavuga ko bakora udukorwa two mu nzu hamwe n'ibikorwa byo ku masengero. Hari n'abandi bavuga ko batomboye mu kuronka udukorwa tw'ubucuruzi bakora. Icyo bikoze bizeye ko umwaka utangura bazoba bemerewe kwigana imishatsi yabo. Umwungere w'isengero La Voix de Dieu rimwe mu masengero yigisha kutimosha Murishi Isaac avuga ko bagera hafi ku 1000 bahagaritse kwiga bakaba bari mu ntara zitandukanye z'igihugu. Uyu mwungere abandanya avuga ko ikibazo cy'ababigeme batiga kiri mu minwe y'umuhuza w'Abarundi. Ijwi rya Amerika ntiryashoboye kuronka abo mu biro by'umuhuza kugira bagire icyo babivuze ko. I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
breath beat.
Monster record.
Oh, Ravis. Gukunda vita sanste. Kuko aminduye mushasha. Iye na mama rakukunda. Iye sinarinzi gukunda na mbere yukuza. Nagushidikanya nta wagusimbura. Wijeje urukundo rutavangiye. Nge narakubonye sinakwemera kugenda. Urubuhungira bwanjye ndabaye. Uru rukundo ufite ukunda mu buryo wihariye. Ndahora nisekera kubera ibyishimo. Oh, hari ukuntu hari ukuntu hari ukuntu hari ukuntu bigenda ugatuma numva guzwe. Numva guzwe hari ukuntu bigenda.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni ka kanya rero duca tubaha akanya ko gutasha abanyu nshuti bakunzi. Kano karirimbo ni Harukuntu ka King James, tukibaza ko aho muri weekend yatanguye muri komora yihimbaza neza. Wa mbere dufise akaba ari Innocent ku murongo. Innocent, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Yego, murafite ku murongo.
Urakomeye ga Innocent? Uherereye he? Aho mu Kanyosha havugwa Makiga
Innocent.
Weekend nayo ni gute? Ugashaka gutasha bande ga Innocent?
Niko amenye ari nga kuri arome kumugwiza.
Mhm.
Wakabiri cyo mete nga hanacha mari na urice.
Mhm.
Nakabona na cyo na Samuel na ari nga kumugwiza.
Mhm.
Nakabona n'utakira mu Kenya nga kumugwiza.
Urakoze cyane gose, ugira umunsi mwiza na wewe. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turafise kandi n'uyundi mukunzi w'ijwi rya Amerika ari ku murongo wa telefone. Ikaze. Alo, tuvugana nande? Eliya, urakomeye? Ariko duza akajwi kawe Eliya, usigaye uvuga nk'abageni ba kera.
ahubwo ngira ngo sinzi ngene byagenze, ubundi nahora mvuga
cyane. Ntabyo nzi, ngira ngo weekend ntiri kwiragenda nk'uko ubyipfuza.
Uko ndabyipfuza biriko biragenda neza, kuko narose uko fungu.
None uri mu bikiga Eliya muri no weekend?
Muri kano kanya turiko turavugana, mvuye gufungura muhira, ndiko ndatera nerekeza kwitegura mu kanya kugira nje ngenda kugira repetition muri kora. Yego, uko dutegura ku minsi nk'iyi ya gatanu hamwe n'iya kabiri hamwe n'iya munsi.
Wowe ntumva ko none ari sawa
cyane gose.
Ugashaka gutasha ndiga Eliya?
Korare nyene yitwa Saint Cecile, ngomba ngende guteguramwo mu kanya. Batukukuru w'iwacu hariya anye Karoli, mbuye mu kiboga cambuye hamwe n'ababyeyi banjye, hamwe na bofure wanjye wiri asanzwe akora akazi ko kumwa imisatsi ngaho nyene mu kiboga. Si ababanyi n'abagenzi hamwe n'umubosi wanjye nkorera yitwa Cyamari adandazirira.
Mbega Eli, muri iyo korale uririmbamo uririmba irya kangahe wewe?
Ndasanzwe ndirimba icwi rya gatatu.
Uririmba irya gatatu?
Cyane.
Urakoze rero, ugira umunsi mwiza.
Ego, hama umubyeyi wo ngaho honye yitwa Engeni, uze kumuha mwiriwe nawe nyene hamwe n'umuryango wawe aho uri hose, kiyite Eliasi umubwire ati ningenda nyijwe cya America Eliasi yagutahira.
Urakoze ugira umunsi mwiza.
Yego me wasoye.
Mhm. Mukanya imbere yuko dutangura gutasha mgenzi wacu Diane Ndonse yadushikirije ikiganiro inkuru yaho hari abo bariko baraheba abana bariko baraheba amashuri kuko ngo badashobora kwimwesha bivanye no kwemera kwabo no munsi muri isanga ndaza kwigaruka ko nabatumire batandukanye turabe kazoza kabo bana nico kogwa kugira ngo habuko kumvikana hagati y'idini n'ivyerekeye ivy'amashuri bariko barasabwa n'amategeko y'u Burundi turafite kandi n'uwundi ari ku murongo ikaze ku Amerika ikaze ku juge Amerika ego tuvugana nande
Samuel ari gitega
Samuel ari gitega havugwa make
havugwa meza akavuga je kwa kitahise mukanya
akavura
niko kitahise mukanya je kugwa
ngirana kanyuma ubundi ano mezi siyo mezi mutangura guca muzamura ronka kazuba Nuko ni uri igitega majahe ga Samuel.
Ndi muri komune gitega nyene.
Komune gitega nyene. Duga ku jambo rero utasha ufise ku mutima.
Ego na mutasha bayamba bari Bujumbura mu kigaca Bujumbura na muvyi wanje ari muri komune Bugendana. Na Thomas Kamindi ngaho nyene na Federico Ngondikije. Iki tinya bagenzi bose banda mu kirizi. Yego mukuru mu simiza nakazikeje.
Urakoze gose Samuel ugire umunsi mwiza ngaho igiteka.
Yego tanta.
Mhm. Akaririmbo na karirimbo shira mu gahugu ka Chorale Saint Dominique gwaruka ahi Bujumbura mu gihugu c'u Burundi kari muri album canke urukurikirane gwa nyinshi basohoye zitwa Ndemeye. Ya America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanya turava duhana gahindukira ariko sinogenda ntababwiye bimwe mu biganiro turiko turabatunganiriza twongera tubategurira kugira ngo muze kubandanya mujyohegwa n'ijuru rya America nk'igihe c'isaha 10 turafitiye ikiganiro muri isanga uno munsi turaza kugaruka kuri ico kibazo c'abana babigeme bahevye amashure kukanka kwimwesha aha muribuka ko ubushikiranganje bw'indero mu Burundi muri uno mwaka wa ntango y'amashure bari bavuze yuko abanyeshuri bose babwirizwa kumwa umushatsi wabo ico mu bivuga ko muze kubana natwe ku kiganiro muri sanga hama dusangira ijambo igecese ha stream na zibi tuzaza kwashikiza makuru avugwa mu Burundi hazo hari mwiyo nkuru ya leta inshasha ya hinduwe na president nkuru nziza igecese hamwe n'igice naho aza kuba ari makuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika mwakoze nshuti bakunzi mwatwumviriza na Lidiane nahazo minisitiri ya 18 Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda Makbili ya Bero yegeranije amajwi hamwe na engineer hamufashije muhinga bw'ivyuma twemituti weekend nziza.